gira huwa huwa huwe
hari hama radio abantu batanguye kumva ko ajya radio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko bugaye ama radio kuyanyangwa abantu bumvirize ko ndivyo twabara twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
bahunze intambara yiki imbonera kure kishaka kutwica
Girahuba ubahwe
ni kiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo sigi ngorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi ko tukifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisi yose ya gatatu kuva saa 11 n'igice gushika saa 12 z'umugoroba.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba asanzwe kaje mu kiganiro cacu Girahuba ubahwe co kuri uyu wa gatatu igenekezo ya 11 kigabama umwaka w'2019. Girahuba ubahwe ni kiganiro kiba yagira kubijanye no kungena impunzi z'abarundi zibayeho aho zahungiye.
Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Uyu munsi rero tukaza gukubitira mu gihugu cha Uganda aho impunzi zo mu miji w'ico gihugu Kampala zashoboye kuja hamwe ziriyungunganya zishingishira hamwe bise inkingi rikaba rifasha bamwe muri izo mpunzi mu kubigisha kugira bamenye uko boshobora kugira imigambi mito mito yo kwiteza imbere. Anshere niko yagize akaba ari we arongoye iryo shirahamwe aratubwira ryari iryo shirahamwe ryatanguye abarigize n'icatumye ritangura.
Twaje mu ngi mashini aho twatangiye kwinjira turi ko dukorera mu buhungiro kandi navuga dukingira twatwereka iryo shirahamwe ryo dukingira iryo shirahamwe ndetse ndetse ryo mu Uganda kuko twarose yemerewe gukorera mu karere tubafasha gukorera mu Uganda, mu Rwanda no mu Burundi. Aho rero aho twinda kugirira abarundi bakeyi bo mu buhungiro harimo jewe ndetse mbere benshi nabo mu ishyano ry'iteka baritanguke tubabwira tuti reka turabe ko twofashanya tugafasha n'abandi izindi mpunzi turi navuga tubayeho kumwe. Icyo kubera ko jewe nabisanzwe ndi mu Burundi nkora mu bintu by'uburimyi n'ubworozi narishyizemo navuga nokuta experience and hold niho rero ngeze ngaha bakeyi twari twegeranye ntangira kuza ndatangira udukorwa duke duto duto two korora kugira ngo ndabe icyo shike ku kintu mbona ko noshobora kwereka bagenzi banjye b'impunzi ko bashobora kugikora bakunguka. Abantu bavuga ko naroroye inkwavu, ndorora inkoko, turorora imbata, ndagira ibitunguru, beterave, karoti, impene turazorora n'ingurube. Ubu rero mba naratoboye ndagira nti ubu reka ko tumaze kubona ibintu bishobora kuzana amahera bikatubeshaho dutangure kwigisha abandi mfatiye kuzo nabonye bishobora kuzana amafaranga ashobora kuba kutubeshaho.
Ancher niko yagize akaba kandi ari we yatanguje cooperative jeho kuki ubu ikaba igizwe n'abarundi b'impunzi bagera kuri 32 aho bashobora kuziganya no kuguranana kugira ngo bashobore kwisumamwo ubu bamwe bakaba banorora inkwavu n'ingurube.
Narashyizeho cooperative yitwa jeho kuki cyatanguje igikorwa cyo bita kuziganya no kuguranana kugira ngo turonke ikintu kizotangura ukuntu dushobora gutangura ya migambi. aho umugore kuzigana no kugurana na urwo abantu ashimye n'abiri bamwe cyo kwita ku kazi cyo ku bitangura byavamo abo 32 baratangura gukora umugambi atangura kunywa bajya mu no mu ngurube mugabo mu ngurube rero harajamwo harabantu bavuga ko bitanze bafite barubaka ahantu hanini niya bashobora korora ingurube ndetse mbere n'abandi bakaza naho bakororera aho iyo koperative mbo nyine niyo 33 baratanguza ingurube zitari nke bakorora aho hantu hari hubatse i Kampala ni urugendo rutari ruteye ibirometero 15 muga inkwavu bazororera mu gisagara bagira nti none ko batangiye ibikorwa reka nyabuna ndabigishe kwikorera imigambi niho natangira ku bantu bashika 33 bakuze harimo n'imiyabaga abo bariga baraheza nabo nyene mu bize harashi batangura imigambi n'ingurube zo biyongera kuri ba bandi bari baratangiye mbere yo kubikorwa nabikora niko nimvira nuko mu Rwanda ndabyagura mugabo haraboneka irindi shyirahamwe ragira ngiye gusanzwe ufashe guharuka ishyirahamwe yitwa Lights for All arambwira ati none ko usanzwe wigisha ntubona igishyiriza rwaruka hama ntitwaheza tuzoraba ko hari umugambi umuntu ashobora kubafasha niho ndaca ntangura inyigisho rwaruka rwarenga 23 bariga mu nyuma nabo duhejeje vuba tukira bagurira ingurube nk'izo gutagura nabo nyine bajya korora hamwe n'abandi aho bamwe batangira bari
ganiro girahuba ubahwe kirabandanya ari nzomuhaya nawe numwe mu batwari yo koperative aratubwira akamaro kayo naho igejeje izo mpunzi aho byatumye zimwe muri bo zikura amaboko mu mpuzu bikuramwo ubunebwe babona ko akazi katari mu biro gusa ahubwo akazi kari no mu rutu duto duto umuntu ashobora kwikorera gucyo akabona ico rirenza
koperative jo kuki twayitanguye turi abanywanyi 32 mpunzi z'abarundi z'ibikampara mu gutangura iyo koperative twahereye kuri saving dutangura kugira saving hanyuma tumaze gutangura iyo saving tuca twiyumvira gukora imigambi tuca dutangura ubworozi bw'inkwavu n'ingurube ivyo rero biradufasha cyane mu kubaho kwa misi yose ubuzima bw'impunzi z'ikampara zihurikiye muri iyo koperative ni ibintu bidufasha kubaho bituma uronka ico wikora ko bituma utaguma wicaye zatumye impunzi z'abarundi zitaguma zirindiriye bwa buzi bwo mu biro butari bunaboneke baca bijukira ibyo byo gukora imigambi yo kwiteza imbere imigambi mito mito bigabanya ubunebwe bigabanya ubukene kuko urabikora ko mu gihe bikugoye ukeneye ikaye y'umwana uragurisha urukwavu ukeneye ikaye minervare y'umwana uragurisha ingurube ayo mahera akaboneka gutyo ubuzima bwa misi yose bukaza burabandanya yazaniye akamaro kanini cyane imiryango yacu kuko ngaha nk'impunzi ntibufite icyo bikora ko nta buzi dufite nta buryo dufite bukwiye bwo kuvuga ngo tuzorihe amaloye turihe minervare y'abana tujihe tusume ibyo kurya tugaburira imiryango ubwo buryo ntabwo dufite kuko ntabwo tuhafite ubwabo iyo koperative yarafashije impunzi ziyihurikiyemo rero zigeze aho zidandaza ubu rero bariko bariyumvira n'iyindi migambi bogira ibateza imbere ariko hari ikibazo nyamukuru ikibazo cy'imitahe ubu hari aho tugera bikanga ko tubandanye kubera tamutahe dufite ibiro niyo ntambane ya mukuru inkombe ziri muri cooperative jeho kufisisi turabona yuko turazi uko twatangwe naho tugeze ubu turose mutahe ukwiye twokora tugashika kure uretse no gushora ahirwa aha hafi dugurisha kamwe kamwe tukubaka busheri yacu mbere tugashorera no mu mahanga nabyo birashoboka mugabo ntambamye nyamukuru niyo dusi ntambamye y'ubujyo
ishirahamwe inkingi rero ngo ryatanguye rifise intumbero yo gushira hamwe barundi bahungiye mu gihugu cha Uganda mu gisagara cha Kampala Celestin ahurihurikiyemo avuga ko ubu agezaho na watanga kazi kubandi bagakeneye kubera umumenyi yakuye muri iryo ishirahamwe inkingi bwatumye afata ingingo yo gutangura korora no kurima ubu akaba yejeje
bo gambere yo kwinjira kujya mu ishyirahamwe urabona ko turi abaho abarundi turi mu mahanga ugasate tubona yuko turi mu mahanga ko twogira icyo dukora n'icyo twahora dukora turi mu gihugu cyacu tuca rero dushinga ishyirahamwe ryo kwiteza imbere inkingi twatanguye turi abantu bake bagira ngo umuntu yari afite udufaranga duke duke dushyira hamwe ko hadugira igiri rugira babiri hama turatangura mu ntango byari bigoye tugaho turabandanya buke buke gushika aho ubu dufite ku ntambwe ikomeye aho dufite ubworozi bw'inkwavu ubworozi bw'ingurube aho niho dufite uno munsi
ego nakahe kamaro wewe ku giti cawe iryo shyirahamwe rimaze kukugirira
bo iri shyirahamwe giye ku giti cyanjye bwa mbere yari yamaze kumpa inyigisho namaze kuronka inyigisho yavuga inyigisho izo nyigisho nkaba nazikiye mu masaha ijana ubwo nararose ubumenyi kandi ku buntu muri iryo shyirahamwe kuko muri iryo shyirahamwe hariyo abantu batanga ubumenyi bakabutanga ku buntu hama kugeza ubu naroroye ibyo noroye ubu nkaba narungutse ubu na jyewe hageze yaho ntangura kurondera ibyo noroye ko ntangura kwimbura bo mu buzima bw'ubuhungiro ibyo nize n'ibyo noroye ubu ndabona ko bitangiye kungira akamaro kuko birafasha mu gucunga umuryango nta buja n'umuryango iyo barwaye ubu birafata cyane kugeza aho hageze yuko na jyewe ubu ntanguye kwereka bamwe bamwe na gutangira gufasha abandi ndabereka akamaro ko kujya mu ishyirahamwe mu buzima buri imbere ndabona ko ibyo kujya mu mashyirahamwe bizomeza imbere cyane no kujya mu gihugu cyacu niyumvira niyumvira kubyokora mu ishyirahamwe n'akazi abantu ubu siniyumvira ko ndondera akazi ku muntu na jyewe hageze aho ndondera abantu ndabaha akazi na jyewe ku byerekeye ku byo nibyo
niko yagize Encher alongo iryo shyirahamwe inkingi yaratubwira uko yubatse aho yigishiriza izo mpunzi ndetse akanavuga ko hamwe uburyo bumukundiye yifuza kuzohava yigisha n'izindi mpunzi z'abarundi ziri mu makambi y'ico gihugu ca Uganda na Kivale n'ahandi kugira ngo bafashe abarundi benshi bashoboka kwisononura na rya benshi muri bo usanga bugarijwe n'ubukene kandi boshobora kwiteza imbere mu migambi mito mito
ntiguro fise nuko yashiramo rera nti kubera nabonye ko abari mu makambi amuvugaga na sitare niho kandi ikampara nabo baguma bavuga ko bakeneye izo nyigisho nari sindi bishobo sindi gushobora kurumba bisaba uburyo n'ubundi abo bishoboka ko ndabigisha kubera ko narashoboye kubaka abadiplomasi gatoya mu biwenti urundi mu ngoro zifite ibikanga by'akanya impande y'aho mba aho izo nyigisho zose zigera waza ngaho urumva ni ibintu bitabita mu mafaranga nibyo birasaba amafaranga n'ubundi tuba ari byo turaza bakaza aho mba urumva sishobora kubikorera abandi sishobora kujya mu makambi n'icyo kindazi ishinga cyangwa nk'umuntu mu yandi masantere nkazambarara n'ahandi
n'ubu rero icyo ndiko ndakora hamwe nabo turi kumwe tubana tudodora tubaza ko mu minsi zoronka abatwishyura tudashobora gufasha abandi ndetse nabo twagirije inyigisho ntihagire icyo tubaha kugira batangire imigambi nibaza ko nabo turose twubaha kugira ngo batangire utugambi tuboneke kurumva nta buryo wasanga umuntu avuze inguru nita isange babiri cyangwa batatu yinanatsikagura imwe n'uvuna kuyigaburira n'abafite inkwavu nabyo nyine biravuna uko mugara njya asanga bitukura nibyo mugabo igikuru tubona ni uko ndabona ko turiko turakura amaboko mu muntu mvuzi tugira tuti twize ko dutangure gukora utugambi tuzanira uburyo wo kurindira ngo turi mu buhungiro nta kundi turi bubwire tubone ko igihugu urimwo ushobora kugikoreramo ugashyirwamo neza ugasomesha abana amashuri neza.
Ngaha dusozerereye ikiganiro cacu aho twari ko turabaganirira ku vyerekeye ishirahamwe inkingi zireje guteza imbere impunzi z'abarundi bari mu gihugu ca Uganda muri Kampala mu kubigisha ibikorwa vyotuma bisumamwo no kubaha ingurane kugira bashobore kuraba ico bokora ngo batunge imiryango mbere bamwe mu bafise abana babone n'amafaranga yo kubarihira amashuri. Bela Gloria Kinore ni jena kiwashikirije fashijwe na Innocent kubw'Imana ari mu buhinga bw'ivyuma naho ubutaha.
Girahuba ubahwe.
Hari ha maradio abantu babatanguye kumva ko ajya maradio yugawe. Bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero. Ko bugaye maradio kuyanya ngo abantu bumvirize ko twe twabara twumva. Abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe.
Kwahunze intambara yiki yimbonera kure ishaka kutwica.
Girahuba ubahwe
ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi iyo bari mu mihinga itandukanye gutyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo sigi ngorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi ko tukifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni komisi yose ya gatatu ku bisa 11 n'igice gushika 12 z'umugoroba.